radio indundi culture amakuru mu kirundi
ndabana mukije mwese muteza amatwi ibiganiro byacu kazimana no makuru kuri uyu wa gatatu agizwe na bino bikuru bikuru basaba ko itongo ry'abafweri ku Karava ku mutumba migera ryo kwimurirwa mu kindi kibanza abona abanyagihugu baba muri zone kabezi komine mugere intara ya Bujumbura berekana kubo aho ririni riko yategwa n'amazi y'ikiyaga Tanganyika naye abanyagihugu baba ku mitumba ya Rubobo na Kibenga muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura barasaba ko leta yofata ingengo zose zotuma ho kubaho kw'imiryango kwisununura kugira ngo bahangane n'ingorane z'ubukene bwogareje imiryango kuko muri ico gice umwimbo w'uburimyi bubatunze wasubiye inyuma naye abakoresha imbuga ngurukana bumenyi basaba inzego z'igihugu gufatira ingingo abarundi bakoresha imvugo itiyozanya kuri izo mbuga ngurukana bumenyi berekana ko hari ababikora bitwaje igikenye bafise amara umuhinga mu bijanye n'inyifato abona ko amategeko ahana ibyo byaha hari ariko akenewe gushigwa ku gihe ano makuru hamwe n'ayandi ni mukanya
Radio Indundi Culture
ndasubiye kubaramutsa ano makuru mugirama yashikirizwe na Kristali Zarelimana fadikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Bentwari mwarimwejeye kuvyumva mu ngingo nkuru nkuru z'ano makuru ko bamwe mu banyagihugu baba muri zone kabezi komine mugere intara ya Bujumbura basaba ko itongo ry'abapfuye riri ku Karava umutumba migera ryo kwimurirwa mu kindi kibanza kuko aho nini ubu ritegwa n'amazi y'ikiyaga ca Tanganyika mu gihe c'imvura abo banyagihugu bavuga ko muri kino gihe imva zimwe zimaze kubomoka izindi nazo zitari nke zazimanganye ino nkuru tuyibaza Olivier Kwizera yashitse kuri uwo mutumba migera
Waramutse neza
namaho aha turi ni ku itongo ry'abapfuye ahegera ikiyaga Tanganyika aho benshi bita ku Karava ni nko ku metero 500 uvuye ku ibarabara rikuru ry'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge iryo tongo ryegereye ico kiyaga abo twasanze bemeza ko mu gihe c'imvura ikiyaga kigeramira ico kibanza aho mbere bavuga ko hari imva zitari nke zimaze gutwagwa
itongo ry'abapfuye ryegereye ikiyaga Tanganyika niho nakora nyine ku Tanganyika amazi y'ikiyaga Tanganyika aratera hari ha meza gira mu kwezi kwa kana kaduga bona nimva nangahe mazi azibomoye izindi zikanyika
ayo ni bayifu zatwawe rw'uruzi rwagerwa duga ani zitamaze kufurigwa sitakibonekana
uyu munyagihugu yerekana ko hari gihe hado kumunuka bivuye kumva zabomotse
kumva ziba zikirize ishasha nk'izabomowe n'amazi akantu konyine karaduga tubanguka gusuka nk'ibivu kugira ngo abene gihugu bahegere ntagire ubufatwa n'ingwara zitandukanye
abo banyagihugu twavuganye bashikiriza ko imva zimangana bitumwe n'amazi y'ico kiyaga vyoba vyonona ibinyabuzima aha rero bakibaza ko amagara ya bashobora kwasinzikarira kuko hari ibyo bakenera biva muri ico kiyaga
nuko dushobora kuvoma nyamazi canke tukaronda ifi dushobora kurya nico gituma dushobora kugira ingaruka kuko harigera usanga mudutwaye n'ingwara
amafi yagira ingwara no si binyamubiri ibyo byose byagira ingwara byose birava
basaba ko iryo tongo ryo kwemurirwa kure y'ikiyaga kugira imva cyo kimwe nibedukikije bikengegwa
ko saba ko rufasa nyine bakaraba kuntu kakishikize haruguru ibarase kuri uwo ingwa ntizaho zitwa
ho leta afisa ibibanza haruguru barabara leta yo turabiri katwindurira kaburi
nuko leta yovuga ati zewe akaburika ukarava tukeneye uko kwikokimura kaba gasira bya amazi rero gumatera mu mvu
gushika urongoye komine mugere Adelaide atangayo ntaragira ica yivuze ko ikibanza gishingurwamwo abapfuye kere ku Karava mutumba migera zone kabeze komine mugere ntare ya Bujumbura cyatangwe guhambamwo kuva mu mwaka w'2000 nkuko bivugwa n'abanyagihugu babakuru uwo mutumba gushika ubico kibanza gihambwa nk'abapfu babakuwe mu bice bitandukanye by'igihugu
arakoze mugenzi wacu Olivier Kwizera abanyagihugu ba ku mitumba ya Rubobo na Kibenga muri komine Mpanda mu ntara ya Bujumbura barasaba leta gufata ingengo zose zotuma ho kubaho kw'imiryango kwisununura kugira ngo bahangane n'ingorane z'ubukene bwogareje imiryango muri ico gice umwimbo w'uburimyi busanzwe butunze abahaba warasubiye inyuma abanyagihugu bagumana ubwoba bw'inzara ibyo biremezwa n'urwego rujejwe intwaro ariko go ruhamagarira abantu gukora cyane kugira ntibinjiranwe n'inzara ni nkuru ya Norris Nduwimana
Iyo mitumba yose iri muri zone muzinda ho ku mpanda igice kiriho kiragwiramwo inyubakwa n'imiryango ihimukira mu gihe cyagugwa gy'ibisagara mu gihugu abaho batunzwe n'uburimyi muri rusangi ubwo yamara ntibugishemeye nk'uko twabyiboneye kiretse yegamiye imyonga habonekamwe imirimo igitotahaye ayandi matongo ariko yubakwamo ayo mazu nyene ayandi nayo abonekamwe ibitegwa bigenda byuma canke bigahunguruka amababi kubera ihindagurika gy'ibihe giyongera kwibura gifumbire abanyagihugu bamaze mu gihe bimwe biteye ubwoba bahaba
twe turimira hanyene ho honyine hakare byari bihare none ubu dufungura tuvuye mu matashe
tupfa gutyo twatubonye nyene kukwanga kutwoze kwibana aya handi injari riho ne ku
ininza none bamaze kuba kamaze hantu hose hahora hari uwo muntu muto muto n'imiburi buri sinze nk'ahantu bazogushura nyamba gushura nka cito ya rugombo hawibitsi
ibi rero bimaze gutuma ibiciro kubitegwa mbumba rugo biduga urugero bemeza ko rudasanzwe ariko gutera kamo leta bayisaba kuharangurira imigambi yogaruka n'umwizero
cyagaruka n'umwizero cyane sankore tayirutse bishira ku bintu by'ibifungo ntakijwe abanyagihugu bato bato basa kumufisa amahera make y'ugasuma mu bandi
ubugabanuka kwa mikoro y'imiryango muri ico gice c'intara ya Bujumbura kuremezwa n'ugwego rujejwe intwaro ariko ruguma ruhamagarira abantu gukora aniseti niyo nkuru ntumukuru wa zone muzinda ku mpanda
imiryango gukena ni muri rusange yakuyamo ku mpuzo agakora ataronka ingene abaho kandi akazi karahari ahanyu byose mu gatondo urabona abantu benshi abantu twita kuri mende urasunga abantu nka trois bagiye kurondera akazi mu prudery aho arimo umuceri aho babagara aho bagira gutya kandi umuntu wese agiyeyo arazana utwo ashobora gufungura mugabo utabeshanye ibyo badufungura nimo sizarazinze utoronka twose tuma turiyasubiza ku bantu bafite imiryango munini ukoresheje mu 200 kugira ngo bagaburire ntizoroha mugabo twaronka twose arashobora gutunga umuryango
imyaka iri kwira bitatu ibiciro by'ibifungurwa mbumba rugo nk'ibigori ibiharage imyumbati n'ibihingurwamo hamwe n'umuciri bija biraduza ibiciro gushikaho bimwe ubu byikuvye kabiri canke gatatu nk'uko bivugwa n'abaguzi imiryango ya mikoro make muri ico gice yagumye yiyongera gushikaho gwego rujeje intwaro rugira itongo ruharira kwimbura ibifungurwa rufashisha buri gihe cyimbura abanyagihugu amikora bayabayi batororokanywa ku mitumba yose uko ari 5 igize iyo zone
none si ndoimana ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo kongoroza abantu n'ibintu butangaza ko hari umugambi wo korohereza kwiyongoroza kw'abantu mu gisagara cha Bujumbura hakoreshejwe amapikipiki y'amapine atatu ashobora gutwara abantu batandatu umuyobozi ajeje umugambi wo gukoresha ivyuma bikoresha umuyaga nkuba Edwa Nyandwi ashikiriza kuwo mugambi uzoshirwa mu ngiro mu kwezi kw'icenda kuza ariko akamenyesha ko bazotwara izo pikipiki ko bazobanza gukurikira inyigisho kandi izo pikipiki hazoba hariho ubuhinga bwo kuzikurikirana aho zizoba ziri hose hari n'abajeje umutekano bazobajeje ico gikorwa tumukurikire
kugira tworohereze abene gihugu cyane cyane mu kiyunguruza mu gisagara cya Bujumbura uko icenda zotangura umugambi wo gukoresha amapikipiki y'amapine atatu n'amapikipiki manini manini atwara abantu batandatu hazubaho amapikipiki ashika 22 tuzoha abene gihugu bayakoresha mugabo tuzofashanya n'igipolisi n'ubutegetsi bwo makomine kugira ayo mapikipiki azohava akora nk'uko ayaheruka yakora izo pikipiki ziba zifise indani ibikoresho bituma ubona ahiri naho ukoresha telefone ushobora kubona igihe ziri kwigenda nawe ukabona umushoferi uko ari kugenda nawe kandi izo pikipiki ziba zifise ibara riziranga n'abapolisi bazozikurikirana novuga ni nka mu gifaransa tubita projet pilote ni kugira twerekana ko izo pikipiki zishobora gutwara abantu nkuko mu bindi bisagara zikora ko zishobora gutwara abantu mu mutekano ata masanganya ziteye nibaza yuko bizotuma abantu biyunguruza mu mutekano kandi ku mafaranga makenya zibanza bigishwe kandi bazoba bafise ibibaranga ziziba zifise amabarabara zicamo kumvikana n'abazoba zikoresha tuzoziha abaguzi atunga basanze batwara abantu mu gisagara abo nk'abo bakoresha amabisi cyangwa amataxi hanyuma tuzosinya amasezerano nabo kugira amafaranga amwe ayinjiye aje mu kiga cya leta ayandi aje iwabo
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kiritu wa makuru ya charabandanya mwujanye ni tumatumanako abanyagi hongo woko mwugwa mkuru wotunzi Bujumbura makuresha imbuga nguruka na bumenyi basaba inzego zigi hongo gufatira ingengo abarundi bakoresha imvugo itiozanya ku mbuga nguruka na bumenyi berekana ko ababikora bitwaje igihagararo bafise berekana makenga ko bishobora kuvyura indiane nkizabaye muri kahise ahandi naho bisubiza indero inyoma y'ugwaruka muri kino gihe bivanye n'ivyo baraba kurikira bamwe muri abo banyagihugu
arenze imvugo zicozana kuri izo soso zikabyo kubazikoresha tinya gutukana ntatinya umuntu n'umwe mu ndongozi bagati urya ni kandi rero aho hantu nyine abantu bose baca batiratashe wewe urya umuntu ni nde cyashaka kumenya uwo muntu avuga ibyo abandi bantu batinya byo gutindera kwanze
cyashaka ubyo nsiguri ya ni ubuntu kumara amazanya gusa nta bindi wewe boneka nta binyenge urumva yakuvuze nabi kubijyanye n'ingene witwaye nabi ubundi
ngaruka mbere nyinshi cyane uko rezo soso no munsi iragwa n'abantu benshi n'umunsi umwana wawe arashaka gutora telefone nakumenyesha code abayizi aragenda muri TikTok aragenda muri Facebook akaraba mugihe ari hararaba kumba babantu bari kubatsa imbere umwana ngahara bikabutsa urumva ejo nawe akagenda arabiririmba ni byinshi bivugwa
ubu uyu ndiko ndarumviriza nk'ibintu bavuga ugasanga rero urwego tugeze ku bungana ngo ubu usanga umwana yiga materinere aze gukoresha Android nibyo bintu araba yatwigisha nk'indero mbi musanzwe
muri bya rwose hariho n'abishimiriza kabwa ngo nakazi na nyina naka kurya aye ntacyo yongira abacusanga gukora hano kandi ngaha abaye guhangana kuvuga namba wowe uzinanye n'umuntu ari mu nze wewe ucubona kuba abandi bose atacuba amazi urumva ko nkaho kaba kamaze kwinjiramo hariho abantu tuzi ngaha badakogwa ko kumeze sosi bavuga ibyo bashaka bagufungisha uko babyiyumviriye kubera iki bafise ibyo baba bitwaza mu gihe nabo kandi nabo banavuga nabi mugabo tutabona rwagigera bagwishyura ku mwaka cyangwa babazwe ikintu na kimwe cyo babavuze
haje ibintu byo gushobora ko ntabimenyere wo mvuga wore aba barahama bigaherere wagize nabi bo muhana nyene
je cyo mbona uko ibyo bintu antuka kenshi na kenshi ari abantu bajeje kibuhinga n'umwe bokurikirana mama ko yije cyose abikore hama akaba nyene akoresha social media dusura na karanga ka kera amajambo imitera soni ndatashaka kumubana n'umwe acha kubiri aganwa yishunzwa amategeko
kuri ibyo muhinga mu bijanye n'inyifato abona ko amategeko agenga kongera gahana ubugizi bwa nabi buca ku mbuga ngurukana bumenyi asanzwe hariyo hinyanyugwa agashigwa ku gihe Alexi Nibigira avuga ko amajambo abibugwanko aca ku buhinga bwa none ashobora kugira inkurikizi zifatiye ku bwicanyi agatanga akarorero kibiriko bibera muri Afrika yepfo uwo muhinga mu by'inyifato anasigura ko abakoresha izo mbuga mu kubiba ugwanko akenshi baba bafise ibikomere vyakahise kurikira Alexi Nibigira
amajambo abiba ugwanko canke azura akaboze biradutera ubwoba kuko iyo abantu bakoresha imvugo ibuba ugwanko babivuga n'ishavu ryinshi ababibwirwa cyangwa babyumva nabo bishobora kubakora ko bigatuma bibyura mbere n'ibikomere bya kahise hariho abakoresha imvugo zo kwagiriza abandi ibibi kandi bakikora mu mvugo y'ikivunga iyo rezo mvugo zitangwe kuvugira mu kivunga ni mvugo zibasiye ubwoba hari n'ibihugu bimwe bimwe usanga baca banashika ku bwicanyi raba nk'ikubiraba muri Afrika y'epfo abanyamahanga babita ko ari inka zo kubaga ubwa mbere hariho inzego z'igihugu zijejwe gucungira ibyo byose bivugwa mu gihugu n'ivyo yuko amategeko yokurikizwa n'ivyo yuko abantu bato hamatwi izo mvugo zitumira kwa nk'abandi mbere n'agatima ko kwihora izo mvugo hanini zikoreshwa kubera akahise katatore umuti kubera ibikomere abantu bagendana umuntu yumva gikoresha iyo mvugo agisuye agatima k'ugwanko kwa nk'abandi muri we wababuza amahoro hari abakoresha imvugo yo kuvuga hari abakoresha kwandika hari abakoresha za Facebook hari abakoresha za X hari abakoresha ama LinkedIn bakaraba ingene bakoresha ubuhinga kugira ngo hagire ibihinyanyugwa mu mategeko gutya abantu bose bakoresha izo mbuga bamenye ko ateza gukora bisunga amategeko nibyo rero yuko bohinyanyura bakaraba ubuhinga aho bugeze kugira barabe ko itegeko by'ukuri ryojana n'ibihe kugira ngo izo mbugo turabingene tuzigwaye
wakaba yari Alexi Nibigira umuhinga mu bijanye n'inyifato ari nano duce tugarukiriza ano makuru ni ku isaha 12:32 ndabakengurukire mwese mwarimu duteze amatwi yakoze kofi Olivier we ntwaye katuma amaduro bashikira ano makuru mwari kumwe yashikirizwa na Crystal Zarenimana tubifurije kugira umugoroba mwiza murakoze.